Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, amashyirahamwe y'abahinzi aravuga ko abahinzi badafite ubushobozi bwo kwishyura imisoro.
Uno munsi umurinyo gutanga ikori ntabyabona, uwo mwe adashobora gusomesha umwana, umwe adashobora kuyivuza, wumva yoriye ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo ni abarimyi, ku byo guca udahendanye, si abarimyi bitwa abashomeri mu ncamake.
Uwo ni Kalori Mbonankira, ayobora imwe mu makoperative y'abahinzi mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri Congo ndetse n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Komisiyo y'amatora muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje urutonde rw'abahamya n'indorerezi bagera ku 270,000 bazakurikirana amatora yo ku itariki ya 30 z'uku kwezi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Komisiyo y'igenga ishinzwe amatora muri Kongo Seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi 270,000 zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze. Yatangaje kandi ko abahamya 170,000 barimo ababakandida bigenga, abamashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike ari bo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora. Hemerewe kandi abanyamakuru 175,785, 84 muri bakaba aribo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga. Afurika yunze ubumwe yimaze kohereza indorerezi 80 ziyobowe na Diokunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali. Diokunda Traore avuga ko Afurika yunze ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose, ariko ngo aba 80 bazabibona yuko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose. Tuzakora ku buryo aho bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo y'uko mu gihugu hose byagenze. Tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo, dukwiye rero gusangira ubunararibonye. Twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga, kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba mu rugomo, kwizerana bikagorana, ugasanga habaho no guhangana. Rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza. Vice Perezida wa Seni Norbert Basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa, bareba ko byose bikorwa mu mucyo. Bwana Basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we, ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora. Ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugiraho impungenge, kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere. Mario Ngavu uhagarariye Societe Civile mu mujyi wa Goma asanga bishobora guteza urujije abatora ku buryo byaviramo bamwe guhijwa uwo batari bagambiriye gutora.
La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé.
Umubare muto cyane w'abaturage niwo wahuguwe ukuntu batora bakoresheje imashini. Ariko tuzi ko batari bake batari ku rwego rwo kuba bakwinjira mu cyumba cy'itora bonyine, kereka baherekejwe n'undi, kandi bibyemewe gusa nko ku bantu batabona. Ariko abenshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini, ntibigeze bayigerageza. Muzi ko n'izi telefone zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza. Kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota 20, bigatuma atora uko atabyifuzaga. Bwana Mario Ngavo avuga ko haba Societe Civile, imitwe ya politike na Senubwayo bagerageje guhugura abaturage, ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage.
Pour sensibiliser, il faut une salle, il faut le déplacer la machine. Cette machine ne se déplace pas.
Dukenera ibyumba duhuguriramo abantu, ukazana izo mashini kandi ntizigenda kuri moto, bisaba imodoka byanze bikunze. Mbese bisaba gusanga abaturage iyo bari. Nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora. Ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini, cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite ku rwego rw'intara mu gihugu.
Et donc plusieurs des photos au niveau des députations provinciales et des députations nationales.
Aho Bugori numwe mu banyeshuri bo muri kaminuza ya Goma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo, kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaru imbere y'imashini zitora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo.
Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
Ntekereza ko CENI yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage. Nkanjye niga muri kaminuza ariko sinigeze na rimwe ntumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora. Twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe na za telefoni zigezweho. Ariko abaturage ba Kongo ntibagarukira mu miti gusa. Murabizi ko Kongo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro, kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini. Mbona CENI irimo gukinisha abaturage. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisojwe ku buso bwose bw'igihugu, kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki 30 z'uku kwezi. CENI kandi ivuga ko imashini 4,000 muri 5 yatumije muri Korea y'Epfo zamaze kugera i Kinshasa, zirahasanga izindi 1,000 zahageze ku itariki 19 z'uku kwezi. CENI ivuga ko kuzishyiramo programu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha 60, bivuze ko bizasozwa tariki 25 z'uku kwezi, zikazifashishwa tariki 30 nta kindi kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Amwe mu makoperative y'abahinzi mu Burundi avuga ko igice kinini cy'abahinzi badafite amikoro yo kuriha umusoro. Aho ni mu gihe ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro OBR gihamagarira amakoperative y'ubuhinzi kwimenyekanisha bagatanga imisoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse.
Abantu batunzwe n'igisata cy'urugi n'ubworozi mu Burundi barenga 90% yamara benshi muri bo naho barigeza ku buryo botanga ikori. Mbona nkina Karori atwara koperative y'abarimyi babagwiza mbuto mu ntara ya Kayanza mu rwego rw'u Burundi.
Je kuvuga ngo umurimyi w'u Burundi arimo atanga ikori arimo usaye ntabyo bashobora kuko uno munsi umurimyi gutanga ikori ntabyabona. Wo mu adashobora gusomesha umwana, umuntu adashobora kuyivuza, umva yoriye ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo nabarimye kubyo tudahendanye sabarimye bitwa abashomeri mu ncamake. Je nuvuga mu Burundi ntana A plus y'abarimye do face kandi urumva umuntu arimisha isuka 2000 nawe urumva ko ari kibazo.
Naho biruko ikigo cy'igihugu kijeje gutoza amakori OBR kimisekeza cyuguhimiriza abo makoperative y'uburimyi kugira bite ibijanye n'amakori byatanguriye mu ntara ya Ngozi mu raruko rw'u Burundi. Aho OBR yakoranije abarongo ya makoperative y'uburimyi ho mu buraruko bw'igihugu haracindwe zibiri. Staningenda ku mana avuga ico kigo OBR.
Nukuvuga ntihagire umuntu ari muri koperative asubira kugenda aridoga mu ibarabara canke yavuga ngo sinamenye. Uburyo bwose burahari, kigo OBR cyarashizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo batomoke kuri ico cyose kijanye no kuriha amakori n'amatagisi. Twiyemeje twese ngaha yuko bagiye gusiguza, turize neza yuko nta makosa azosubira kubaho, amakoperative agiye gukora neza yisunze amategeko.
Ishyirahamwe ya Discord yerekeza iterambere ryuzuye no gufatana mu nda ku mitumba iri mu basabye ko bene ayo mahimiriza yokogwa kugira abarimyi ntibagwe mu mporero zo kutamenya. Liber Bukobero n'umunyamabanga mukuru wa Discord.
Intumbero nyamukuru ya kino gikorwa turiko turarangura na OBR cavuye kukuntu OBR bitiranya amakoperative n'amasosiyete asanzwe. Nibamenya yuko umwimbu wari wabarimyi atari wabadandaza, ugasanga rero baravyagaruciye koperative baciye bayirungikira umutahe wo kuriha ikori ry'umurengera. Tusa tubona amakoperative rero agira abihagarike ibikorwa, cha dusaba ko OBR yoboneka tukagira ibiganiro kugira ngo twumvikane neza turabe ingene amategeko agenga koperative yokwirikizwa.
Nk'uko amategeko bivuga, ikoperative itozwa ikori nishikana umutaho ungana n'imiliyoni 24 z'amafaranga y'amarundi. Aho rero izitwa ko zitunganije neza mu gihugu nizishika 50. Aho mukamenya ko amashyirahamwe asanzwe y'abarimyi yoyo arenga 300 hisunzwe amakuru ava muri ya disco n'imiburiburi ku mutumba wose uri mu gihugu cy'u Burundi usanga ufise ishyirahamwe ry'abarimyi rimwe. Itandukaniro hagati y'amakoperative n'amashyirahamwe y'uburimyi ni uko amakoperative ahanini yikora ku mitaha yazanwe n'abayihurikiyemwo, mu gihe mu mashyirahamwe asanzwe y'abarimyi ho usanga kenshi na kenshi bitega ibivuye mu mfashanyo. Gukwega ayo mashyirahamwe y'abarimyi agahinduka amakoperative birashoboka, ariko biragoye kubera ko abarimyi badashigikiwe n'amabanki. Liber Bukobero.
Mu by'ukuri gushika uno munsi nitahura amabanki yose avuga yuko badashobora kuja mu burimyi kuko uburimyi butunguka. Biratangaje uburimyi burunguka ahubwo ni ingene butunganijwe bituma abalimi baguma bahomba. Mu bisanzwe abalimi baroza amadeni bakaronka amafaranga yo gukora umwimbu wabo boshobora gutera imbere kandi bafashijwe n'amabanki.
Haraciye ikiringo cha baba amezi ane hatanzwe miliyoni 38 z'amadolari y'Abanyamerika aje mu banki kugira ngo yoroheze abarimyi n'aborozi mu kuronswa ingurane. Muri ayo mafaranga miliyoni 24 yatanzwe n'ikigega mpuzamakungu kigejwe iterambere FIDA, ayandi nayo ava muri leta y'u Burundi mu mabanki hamwe no mu barimyi. Ku mugambo kuri ntera Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, urubyiruko ruri mu mashyaka ya politike rurasaba leta n'amashyaka kubahiriza amategeko mpuzamahanga asaba ibihugu gushyira urubyiruko imbere mu gufata ibyemezo bijyanye no kubumbatira amahoro n'umutekano. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana yavuganye n'abahagarariye urubyiruko mu mashyaka atandukanye.
Ubwo rwaruka ruri migambo gitandukanye mu ntara za Bururi, Makamba na Gitega, bamwe baremeza ko badaserukiwe uko bikwiye bagasaba ko bakarusha. Uno mwigeme ari mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi.
Turaserukiwe naho byo babidashimishije, gusa turifuza yuko ho bakarusho. Turafise inzego ducamwo ntitwiyadukiza ngo tugende uko ko murazi ko kuvana kera hariho abakurambere badukurira naho tuba turwaruka dukomeye dushaka gukora ibikorwa bikomeye duca turengera abadusumba.
Muri FNL baremeza ko baserukiwe ariko bakagumana ibibazo kuba baserukira.
Guserukirwa turaserukiwe ariko ikibazo dusigara dufise nuko mbega abo baduserukiye mbega barakora nkuko twaba twarabatoye twifuza.
Muri pajide naho bagira bati
turashima ko nko mu namashinga amateka twumva ko hariho abashika 21 ariko bivanye nuko ugwaruka rutogwa ku nzego zo hasi ku mitumba mu batowe ma conseil communal nk'ibihumbi 2009 usanga harimwo ugwaruka abashika 1004 rero abo bantu 1004 tubona yuko mu nzego zo hasi ugwaruka rusirukiwe ako mu nzego zo hejuru tukabona ntibaserukiwe.
Mu mugambwe nk'inzo naho babona ko badaserukiwe ku mvu zitandukanye.
Icyo cyari kibazo gikomeye cyane kuko turabona kugwaruka n'uko bidaserukiwe kandi hari imvo nyinshi dufatiye kuri ibyo amaliste bita bloke. Urashaka gusanga abakenyezi bo baraba ku muri batatu ba mbere abari mu mukenyezi mwaga gusanga ntibavuga ijyanye n'ugwaruka. Urasanga rero kuba bivanye imigambo myinshi iri imbere uburyo urasanga ugwaruka nago rurashomeye murabizi ugasanga ugwaruka ntirugize gute ntiruserukiwe mu ibyo bintu. Ibindi bice bitubaza ni inzego banoma bantu bakabashira mwe wasanga ugwaruka ntibagwiyumviri bafate kuri byane bavanga experience ngo uyu ntavyoshobora ugasanga ugwaruka gwarize ariko kuba rwacerugira ibazo gutaronka akazi amazi imyaka ingashomere mugabo barashaka kumuyumvira ko kandi nako tugeze gute dushoboye kandi turi benshi dushobora gushigikirana tugashikira ibyo bibanze. Cyakabiri ni uruhare mu bwo nibwirwa migambwe na leta bakwiye kumenya yuko naho bovirangiza iyo ngingi hari kandi saba mareta bwa mbere kuvyubahiriza.
Ubwo gwaruka ruravuga icokogwa kugira ngo ruserukigwe na rijya mu Burundi abarenga ibice 60% vy'abanyagihugu bagizwe n'ugwaruka. Mu byo babona nk'umuti harimo gusaba ONI kujirama na mareta kugira ngo ingingo ya 2250 ya ONI ibe nk'itegeko ku mareta kuyubahiriza. Uno musore nuwo mugambwe Florina.
Iyi resolution yoba nk'itegeko ku bari mu nzego n'abafata ingingo kugira ngo bayisunge ugwaruka ruserukigwe hose kuko uravye neza neza urabane ubonye neza ngene ibiko bimeze none ukugwaruka rwacinyijwe tugasaba yuko birabira ngombwa kuko ugwaruka representa mugwi munini hama barabe yuko goserukigwa mu nzego kugira ngo tugire ijambo. Ingorane zifise ni nyinshi, ubushomeri, akazi n'ibindi ngo turonke abashobora kutuvugira muri zo nzego zose zifata amategeko.
Muri sangwe padere bo babona ko umuti woba wo kugira unani hagati y'ugwaruka ruri mu mgambo gitandukanye.
Nukuva hasi tugaguruka tukaja hamwe tugasengera ku mugozi umwe hama tugakora ibikorwa dukuye amaboko mu mpuzu nka kujya rya tegeko rya 2250 rya bitwigishije.
Ingingo ya 2250 ya ONI yatowe n'inama nkuru ya ONI rayo umutekano itariki 9 ukwezi kwa 12/2015. Iyo ngingo isaba amareta kwiga uburyo bwose bushoboka bwofasha kugira ngo ugwaruka ruserukigwe mu nzego zose zifata ingingo mu bihugu. Iyo ngingo nyene isaba amareta kwigira hamwe n'ugwaruka icokogwa kugira ngo amatati azaratatugwa bidaciye mu Gikenya no mu ntambara. I Bururi mu manuko bw'u Burundi, Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice ca kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku bihe bigoye Uburundi bwaciyemwo mu 1993. Muri kino kiganiro turarabira hamwe n'abatumire bacu ingene ukuri kuvyabaye mu 1993 gushobora gufasha mu gusubiza hamwe Abarundi. Abatumire ni babandi nyene batatu hano ku meza yo kwa Nyaburunga. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda numwigisha muri za kaminuza akaba n'icyegera cy'urongoye runani rw'abigenga amizero y'Abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Mwaramutse ngarongera nkaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Ambassadeur Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha makuru mu biro bikuru by'umugambwe wa nama rimwe FNL. Ambassadeur Mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndaramukije n'abarundi n'abanyamahanga bari ko baratwumviriza muri kiganiro.
Sango muri kino kiganiro.
Mwakoze kudutumira.
Urakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Sylvestre Bikorindagara yaserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Honorable Mwaramutse.
Mwaramutse Jerome ndaramukije n'abari ko baratwumviriza.
Sango muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Ambassadeur bacanamo amakungu ntacyo yofasha.
Amakungu ubwa mbere byasa n'ivyayigoye muntu uzeye cagiye bavuga ngo bashizeho umugwi wo gutohoza ngo rabe ibintu byabaye umenga wari 93 kuko ntiwashoboye kuvuga neza gutomore ukuntu vyagenze wagumye uri mu bintu twokwita teori. Kandi uwo yaba neza mwigana kwa janda daye hariye wosanga n'amakungu yarabivise nk'uruhara. Yego kuko uci urauti mbega na iyo bavuze nacyo zine nabantu bavuze ni Afrikane nabantu hari usanga nk'umuntu yoba abo bantu baganda gwenda daye bari bafise ico bita ama connection. Hari nacyo gituwa nibaza ndi iyo komisiyo bashizeho bikayinanira bikanara ni kuvuga ati abaganda gwenda daye umuntu wese n'umukecuru warugura ziti ni naka ugasanga bo biraba nabananiye ibyo bintu
ubude ucimeho bananiye ukinakindewe.
Ubuze uti
uvuze gucyo cumenga ni rubanza ntirugikenewe.
Urubanza rwakenewe gose kandi hari habafashwe bazwi rwakenewe gose mugabe ico twebwe mu mugambwe FNL tubona kitarico nizo guciruhande guciruhande kandi abagana ubukuru bwigubazwi
nabo basanga mwa abari mu butegetsi no munsi muvuga muti nabo nyine ntayi bakubite mu gahanga
nabo yabakwita mu gahanga ariko kuvyo kumeze gutohozwa ntabarimo mubaga n'ubwo rugirwa ndadaye ntabarimo.
Professeur Ngayimpenda, iki gikorwa cyo gushira habone kuri ku vya 93 cyo fasha gute kunywanisha Abarundi.
Urumva 93 niho nyene mbega
kuri iki turiko
urazi yo kujya mu guheruka kusubiramo bawa amategeko mashasha bawa n'abawugize bashasha. Hariho benshi ntazi, hariho bamwinzi, hariho bamwe abarundi bazi uravye n'amabanga bahorana. Sinzi rero yuko uyu megu ubu hari umurundi akuze azi bamwe muri abo mbere bari ku isonga ryawo ko hari uwo byohumuriza ngo hari icyo tugiye gushikako. Abakoze neza barashimiwe. Nibisanzwe hari babatumye bashimye ibyo bakoze
basubiye bahagaze no kuba wubitse.
Mbe adahagaze ngaho yo hagarara he kugira ega irege igikorwa kigenda neza cyangwa kikagenda nabi cyane cyane uhereye kugishinze.
None abagize uwo mugwi bahawe igikorwa cyo gushira habone ukuri ukuri uhava baguhindura.
Ukuri? Bwo bari bwa mbere amwe amwe yaguhinduye. Ugira ngo hari aho bitagorega guhindura ukuri. Icyo ni cyambere. Reka mbandanye. Jewe uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga. Nimba turundira ukuri tuzokuronga. Tugushatse twokuronga. Tutagushatse natwe tuzoronga. Tugashaka ukuri kuzuye tuzokuronga. Tugashaka uguhengamye tuzokuronga. Ahura umugwi wari ufise imyaka 4. Amatwa nsumira na raporo washoboye gushikiriza kuvyo warujeje waravuzaho warugejeje ikivi ikivi ndicari bwahere. None ubu wo basubijeho kumbura ushobora kuba ufise ubuhinga buhanitse gusumba wa mbere mwavyo ntangaza bawuhaye kuva mu kinjana cya 19. Sinzi imyaka bawuhaye
cyane 23
ijana 23 ubwa mbere bwo sinzi bimwe mu byo woshika ko ico bizoheza bikatumarira uravye yuko intumbero yari iyo guheza indyane zaranze abarundi. Sinzi rero kwako kazi bazogashora naho gashora simbona ibyo boshika ko cyane nibaza none mu byukuri intumbero iracari yayindi yiyarusha
yo gushira habona ukuri
no gushira habona ukuri kunywanisha abarundi guko uravye abahariri yarusha hanini byo bashitse kunyane zaranze uburundi n'abarundi kuva twikukiye kandi sinibaza ko nubuzirahera. Sinibaza rero yuko korusha ibi mu gusubira ku kinjana mu mpera z'ikinjana cha 19 sinzi ko banafise bazoronka n'ubuhinga bukwiye zoronka n'umwanya ukwiye n'uburyo bukwiye. Sinzi yuko biriko birafasha by'ukuri gusubiza hamwe abarundi mu gihe bavuga bati ahanini twaryanya arabagirizanyeho nyabwoko arabagirizanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa benshi bose bavuze bati ibi bintu cyane cyane byatanguye aho twikuki
amwe busanga umuzi wari hariya bagaca bawura
nta muzi uriho none ego muzi nini ho bawuturinye nibugira ngo none ko mbona bamaze imyaka 2 baharira naba expert babafasha kugira ngo muzi ntibari bawubonye wibaza yuko babigize kubujuju cha babigize kukwihenda nkuraba rero sinzi yuko
amwizero na mutoyi ufisemo
si nyereka ho nohera kuko jiwe nibaza yuko bizogora gusumba ko byari bigoye imbere urero sinzi neza ico turiko turarondera nimba umugwi wa mbere wamaze imyaka 4 hanyuma ukabutashoboye guheza
ariko ubutungane
ubwo ngiye imyaka 100
ubutungane ko buriko burawunganira byo ntibishobora gutera umwizero
erega mu bisanzwe ubutungane bwari bufise akazi kabwo. Iyo dushaka ubutungane yarusha bari bavuze yuko dushiraho commission judiciaire dans commission d'enquête judiciaire internationale hanyuma ishikirije raporo igasanga harabayeho nyabwoko n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa kandi ntake kamise ko bya mfise ko byabaye bagaca bashiraho sentare mpuza makungu ubureri yo sentare ntawe mperutse kumva ayivuga. Utugezaho bavuga yuko utungane bwo ngaha bubishoboye mugabe urya biragoye kwikuriye iginyo. Kandi hajya bari barondese ntari mpuza makungu nivyo bari babonye. Mbega ko mbona tumenyereye kuja turapfa byinshi kumenyereye kuja kutajya turumvikana muri byinshi. Tumaze iminsi umenga ubutegetsi buri munwa y'umugambwe umwe ubu ni ibintu bizogenda neza gusumba aho bari kubiha ubutungane mpuzamakungu sendari mpuzamakungu
honorable bikurindagara uturuka mu mugambwe Sanya Frodebu hari cyo mwiyemeje kugira ngo nawe nu ukuri ku bidawe 93 gushikana barundi ku kunywana
kuvuga ko twebwe hari cyo twokuyemeza ko twebwe no mukuru w'umugambwe yabivuze twebwe ubuso dutumako tuzavuga ivyo tuzi ehego benshi twari dukutse twari mu nzego na naho nabagira ati umugambwe Sahanya Frode wifise mu ruhara tuzomwitaba tumubwira ivyo tuzi mugabo twebwe hanini ico dusaba nakubwiye nuko bitokumaho gusa ego ubutungana niba ubwo rubanze baruhaye ubutungane busanzwe buhari no nkuko isentare zihari twe nabwiye ko twarashimye uko bagwibutse mugabo ibiduteye amakenga sivyo gusa kuko niba hagomba kujya mu kunywanisha abarundi nibindi niba bikurikirane ego nibindi byaha ari byabaye hanyuma canke biriko biraba nubu muri no myaka turimo kuko turabona umengo hari ukuntu hari habadakomwa komwa canke ntamatohoza ba ku bintu tuzaturumva
utisanye Frede bo nibayituma ko izovuga icizi batayitumye ko izoguma irindiriye
Ojerega erega muri sena none muri sentare ugenda atacu batagutumye ko kenshi bagutuma kuko bazi kuzi ikintu kandi batuma ku muntu
ubamwe batuma ko mwurindira ntimuhugira mugende
twega twese sivyo tujejwe twe turumugambwe twebwe tuguma dukora nk'umugambwe abandi hari habajejwe intwaro harimo nivyo by'ubutungane twe turabahanura gusa iyo tubo nuko bataduhanuza kenshi n'ibi bya severe twari kubahanura ukundi ugira nayo kubabwira ngo nimugende mu kinjana cya 19 ngo niyo muzi uri
ariko barangira umuzi kuri hehe
barawutoye nkuko professeur ngayimpenda bivuze no kuva harya turonka independence
Burundi bubazwa ibyo Burundi bibazwa barundi
abarundi koko
iko ndagaravuze ko bimu ko bi ko bimu bimuje na gatoyi oya none abatutsi bapfuye bazira ko abatutsi
bimutera ubuyega
tubari ubuyega bari nabo bazira ko barabadasigana bagiye mugambo utari none duhave tubidehere ga byaravuzwe byarabaye kandi bon ikibi suko bivuga ikibi nuko tutobivamo ariko rero sima naho tuba turabivamo
urakoze professeur ngayimpenda ndagushimire kuba witavye kino kiganiro nibutsa yuko uri umwigisha muri za kaminuza ukaba n'icegera cy'urongoye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe akoze kuntumira nagomba kandi nshimire n'abatwumvirije
urakoze ndagushimire nawe honorable Sylvestre Bikorindagara waserukiye umugambwe w'inzira guhemuka Sahanya Frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro
murakoze ariko mpa kanya nka kosora gatoyi cyo prosenga y'impenda yanyumvise na je ho nagize ngo ngosamojene ko hari ukuntu yavuze abapfu yatabatutse n'abahutu babadasigana umengo utari umudasigana ntiyapfuye
urakoze ndagushimire nawe ambasadere Anatole Bacanamwo usanzwe ugiye kumenyesha makuru mu mugambwe w'abanama rimwe FNL wakoze igitabo kino kiganiro
naje ndashimye Jerome yadutumiye kaba nongeye n'ugushimira abarundi n'abanyamakungu ariko ratwumviriza n'aba professeur Ngayimpenda na honorable Bikorindagara twasangiye ikiganiro
urakoze ndagushimire nawe wahisemo kudukurikirana nibutsa ko twariko turabira hamwe ibijanye no gushira habona ukuri ku bidawe 93 n'inyene byofasha kunywanisha abarundi ntimuranirwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
urakoze nawe Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire mwebwe mwese mwahisemo kumva radio Ijwi rya Amerika dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wadufashije kwegeranya kino aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema tubararike andi makuru yacu rejo saa 11 n'igice za mu gitondo mugire icyumweru cyiza.